iri mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda boni kuri FM 104.4 ibice bitatu muri antunga ikaze mu makuru iyo kuri uno mugoroba mugiye gushikizwa nanje Fidel Nyonga. Leta y'u Burundi isaba indongozi kugira gwabo igikorwa kijanye na rusansuma y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi.
Iyo rusansuma izokora mu matora y'ibihumbi bibiri na 2025 ibiharuro bizovamo bariye bazokoresha amazi yashu yakanye yagenda kuti umutekano wahaba utahaba rusansuma uciriza ziza kumukora.
Uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jeve ndirako buca. Muriro wadutse mu nzu y'amagorofa 5 abamwo abantu muri Afrika y'Epfo akaba wahitanye abarenga 70. Nigeria yatse uburenganzira bugenewe abaserukuri ibihugu byabo ambasaderi w'u Burundi muri icyo gihugu. Na hiyo kucha Norvege kizo kugara ambasade yacho muri Mali idonido yaya makuru yose ni mukanya gatoyi. Ama korele rotu ya tangure kuyavuga hirya no hino ku isi muri Afrika y'Epfo abantu barenga 70 bahitanywe n'umuriro wadutse mu nzu y'amagorofa 5 abamwe abantu i Johannesburg namwe mu makuba akomeye abaye muri ico gisagara aho ubukeneye imiriro mu ngo no kutagira aho umuntu aba hazwi ari ibintu bikunda kuharangwa. Je ni mukanguza bandanye iyi nkuru.
Bahumwe amaso n'umuriro n'imyotsi kuri uyu wa kane abo muri serivisi z'ubutabazi zibanze bateraniye aho inyubako yahiye hari imirambo itwikirije ibiringiti hafi y'umuhanda. Iyi nzu yari inzu ya komine aho amasaha 12 umuriro umaze kuzima abayobozi baho batabashaga gusobanura bya nyabyo abahabaga bari bo. Umwe mu bayobozi yavuze ko bimwe mu byumba bishobora kuba byakodeshwaga n'udutsiko tw'abanyarugomo. Perezida Serge Maposa yavuze ko iperereza ririmo gukorwa ku cyateje iyo nkongi y'umuriro rizafasha gukumira amakuba nk'ayo yashoboraga kuzaba mu bihe biri imbere. Ubuyobozi bwa komine bwavuze ko abantu byibura 73 bahasize ubuzima kandi ko abandi 43 bakomeretse. Ku ikubitiro abayobozi i Johannesburg bumvikanishije ko iyo nyubako yabagamo abashyitsi. Meya w'umujyi Kabelo Gwamanda yabwiye amanyamakuru ko komine yayikodeshaga n'umuryango ufasha abatishoboye ngo yicumbikiremo abagore bavuye mu byabo, ariko ko nyuma yaje gukoreshwa ibitandukanye n'ibyo cyakora ntiyatanga ibisobanuro birenzeho. Le Bogang Isaac Maile, umuyobozi wa Departement y'amacumbi mu ntara ya Gauteng, Johannesburg irimo, yavuze ko abahiye kugeza basize ubuzima bashobora kuba bakodeshwaga n'uduce tw'abanyarugomo badafite uburenganzira bwo guca amafaranga y'ubukode.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Niger batse uburenganzira bugenewe abaserukira ibihugu byabo bita immunité diplomatique mu rurimi rw'Igifaransa ubuserukira u Burundi muri ico gihugu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeria babikishije mu itangazo basohoye bategetse igipolisi kwirukana ambassadeur Sylvain Ité bongera bavuga ko atagikingiwe bice muri diplomasi. Muri iryo tangazo abasirikare bakoze coup d'état bavuze kandi ko impapuro za visa z'uburenganzira bwo kuba muri Niger umuryango wa Sylvain Ité n'izindi karata za kidiplomasiya zose Nigeria zisubije. Umushikiranganje jeje imigenderanire y'u Faransa n'ayandi makungu yabishuye avuga ko ataruhusha bafise bwo kwirukana uwo mutegetsi ku butaka bwa Niger. Yongeye asigura kandi ko u Faransa buri ko bukurikiranirana hagufi umutekano wa ambasade yabo muri Niger. Abatembagaje ubutegetsi bwa Niger basubiye gutangaza ko birukanye ambassadeur Sylvain Ité inyuma y'uko mu ndwi iheze bari bamuhaye amasaha 48 yo kuba yavuye muri ico gihugu ariko niyahava. Igihe yihoza ako kamo, President w'u Faransa Emmanuel Macron yamushigikiye avuga ko u Faransa butemera abatembagaje ubutegetsi nk'indongozi za Niger. Ufaransa ufise abasirikare bagera ku 1500 bari muri Niger gufasha kurwanya imirwi iterabwoba itandukanye irimo w'abajihadiste ushamikiye kuri Al-Qaeda n'intagondwa zitira idini rya Kiislamu. Kuva ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum butembagajwe, igisirikare cha Niger cyaciye gihagarika gukorana n'izo ngabo z'Ufaransa ziri muri ico gihugu.
Urakoze Diana kuri iyo nkuru. Dmitri Utkin ari mu washinze umugwi w'abagwanyi b'abacangiro wa Rusiya avuga Wagner yashinguwe uno musi wa kane. Dmitri Utkin yaguye mu ndege yahitanye Yevgeny Prigozhin yatwara Wagner. Ibindi kuri iyo nkuru dusubiye dutega amatwi Diana nini ntazwe.
Dmitri Utkin yashinguwe mu gisagara citwa Minitichi kiri mu micungararo y'umurwa mukuru w'Urusiya i Moscow. Imihango yo kumushingura yabaye ico gisagara gikikuje n'abapolisi benshi. Utkin yashengeye afise imyaka 53. Niwe yarajejwe ibikorwa vya gisirikare mu mugwi w'abarwanyi b'abacangiro b'Abarusiya Wagner, akaba ari nawe yahaye izina rya Wagner uwo murwi. Imbere yo gufasha gushinga umurwi wa Wagner, Dmitri Utkin yakorera mu rwego rwa gisirikare rujeje iperereza ry'Uburusiya. Ico gihe yarafise ipete rya lieutenant colonel. Yaragize uruhara runini mu gushigikira intambara Uburusiya burimo na Ukraine no kumvisha abatandukanye ku Burusiya kubwirizwa gufasha cyane Siriya mu by'intambara. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, Dmitri Utkin niwe yarayoboye umurwi w'abarwanyi bagerageje kwinjira i Moscow bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin w'Uburusiya. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru ntiritomora ubucuti bwihariye Utkin yarafitanye na president w'Urusiya. Gusa Reuters ivuga ko mu 2016 Utkin yabonetse ku mafoto yafatiwe ku kirimba kwa Putin bari kumwe. Dmitri Utkin yari somambike wa Prigozhin yahora atwara umurwi wa Wagner. Prigozhin yashinguwe ku munsi wa kabiri w'inondwi mu mihango yabaye mu kanya w'ababo k'umuryango wiwe. Yashinguwe mu gisagara yavukiyemwo citwa St. Petersburg. Mu gihe hari impande zagiriza ubutegetsi bw'Urusiya kuba aribwo buri nyuma y'isanganya y'indege yahitanye abarwanyi barimo indongozi z'umugwi wa Wagner, ubutegetsi bwa President Putin ubihakana bwivuye inyuma bukemera ko hazoba amatohoza yigenga. Mu myaka 2023 President Vladimir Putin amaze ategeka Urusiya hamaze gupfa abantu benshi batavuga rumwe nawe mu buryo budatomoye.
Urakoze Diana kuri iyo nkuru. Norvège yafashe ingingo yo kugara ambasade yayo muri Mali imbere y'impera z'umwaka bitewe n'umutekano ugenda urushirizaho kuba muke mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika. Jean Mukankuza dufite inkuru y'Idonid.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Norvège yabivuze umunsi kwa kane. Icyemezo cya Norvège cyo gufunga ambasade yayo i Bamako kije gikurikira ibyo hakanama k'amahoro ka ONU kumvikanyeho guhagarika ubutumwa bw'ingabo z'amahoro zimaze imyaka 40 mu gihugu cya Mali zizwi ku izina rya MINUSMA. Yari nyuma yuko agatsiko ka gisirikare gafasha ubutegetsi kwezi kwa karindwi kagasaba ko izo ngabo z'amahoro ziva mu gihugu. Agaruka ku bijyanye no kuva muri Mali kwa MINUSMA, Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Norvège mu itangazo yagize ati: "Ibi bizagira ingaruka ku mutekano w'Abanyanorvège no ku bandi bari mu butumwa bwa diplomasi hamwe n'ab'imiryango mpuzamahanga bari muri Mali."
Ishyirahamwe ryo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bya Afurika yo hagati CEAC ritera ivyatsi itembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabon. Iryo shirahamwe ryasavye ko inzego zise izubahirije ibwirizwa nshingiro zigaruka zihuse muri ico gihugu. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nazo.
Mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye ryavuze ko ririko rikurikiranira na hagufi ibera muri Gabon kandi ko abakuru b'ibihugu bigize CEAC bazokora inama yiga kuri politiki n'umutekano vya Gabon. Nta tariki iyo nama izobera ko yatangajwe. Mu bandi bamaze gutera ivyatsi ku deta yakorewe Ali Bongo wa Gabon harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasavye ko Perezida Bongo arekurwa akidegemvya ubutegetsi bukaguma mu minwe y'abasivile. Amerika ivuga ko idashigikiye na gato gushikira ubutegetsi bidaciye mu mategeko. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu itangazo bwasohoye bwabandanije buvuga ko Amerika inafise amakenga kutunenge dushobora kuba twarananze amatora aheruka kuba muri Gabon. Ubufaransa nabwo nyene bwiyamirije ku deta yakorewe Ali Bongo. Umuvugizi wa leta w'ico gihugu Olivier Véran yavuze ko ikindi Ubufaransa bwifuza ari amatora arimo umuco. Ubwongereza na Canada nazo nyene bihagaze ku murongo umwe n'Ubufaransa. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo inyuma yuko umurwa utunganya amatora wa Gabon wemeje ko yatsindiye manda ya gatatu. Abatembagaje ubutegetsi bagwije n'ubusa ivyavuye muri ayo matora bongera basenya inzego zose za leta ya Ali Bongo. Hagataho abo batembagaje ubutegetsi bagenye General Brice Clotaire Oligui Nguema mu kibanza cha president w'ifata kiro wa Gabon. Uyu mu General Brice Clotaire Oligui Nguema ni muvyara wa Ali Bongo. Yahoze atwara abacungira umutekano w'umuhisi Omar Bongo yigeze kuba president wa Gabon akabari na se wa Ali Bongo. Yarigeze no gutwara urwego rujejwe iperereza ya Gabon.
Aya makuru yose yo yano hino kwisi mahejeje kumviriza na yandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio ya TVOA akaburungu.com adresse za YouTube yacu IG na Facebook ni VOA radio yacu mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru ya mkarele kibi ya gabini ni tuyahere mvurunda hule te burundi saba indongozi kugira gwago ikogwa kijanyo na rusansu maela nyagi hugu uburaro uburimnyi n'ubworozi. Kuri wa kane niho hatanguzwe cese ibikogwa vy'imigwi ijejwe gukurikirana iyo rusansu. Inkuru y'umumenyesha makuru Eroje Wirikaneza.
Abagize imigwi itandukanye ijejwe gutunganya rusansu bari bahuriye ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega nabo mu bushikanganji butandukanye bisataza bigenga na ONU hamwe n'abajeje intwaro kuva ku nzego z'ibanze kugera hejuru bariko barabira hamwe igitabo ngenderwa ko bazokwisunga kugira bagihinyanyure. Umushikanganji wa mbere Gervain Ndirakobuca niwe yari yagiye kugururiza ibikorwa yagabishije bari mu nzego z'igihugu berekewe n'ico gikorwa ko bakwiye kwiyubara cyane rwose bahagikorana ubwira n'ishaka kandi bakirinda ugusamara kuko ibizova muri iyo rusansu mwari zokoreshwa amatora 2025 yabashinga amateka n'abakenguza amateka. Gervain Ndirakobuca
iyi rusansu bizokora mu matora y'ibihumbi bibiri na 2025 ibiharuro bizovamo bareje bazokoresha sinibaza ko dukwiye kuza gutanga ibihoho gusa nibaza ko hari ikindi kintu bacaba gukora ko muri icyo gihe tuzatwaye ikiyo tuzatakoze tuza amatora ntare ana ba mama bundi waje nga amazi yashuha yakanya cyagenda kuti umutekano wahaba utahaba rusansuma uciriza nziza kuyikora uzobarejareja muri iyi rusansuma igikorwa kigeretse ku byo twasanzwe tugiye ukabona kiri mbega ari abantu mushikanganji wa mbere izokuza benshi bakujya mu gitera ko natwaye ko mucyamukuru yari kuvuka kandi ijambo ry'inuze gukoranga kugira mu nyuga tusanga byagoranye.
Samuel Wetani akora mu gitata cha ONU jejwe gwirana ry'abantu Finwat akaba n'umuhanuzi mukuru mu biro bikuru bijejwe rusansuma mu gihugu avuga ko atatera mbere rishoboka mu gihe ibiharuro by'abantu nuko babayeho bitazwi.
Il ne peut y avoir une bonne planification de développement, de programme pertinent.
Nta migambi mizima y'iterambere no gufasha abanyagihugu bishoboka hatabaye kumenya ibitigiri n'urugero babayeho kugeza ku gatumba ka nyuma kari kure kandi atana kimwe gisuzuguwe.
Nikola Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa ICEBU ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro avuga ko iyo rusansuma ifite akabirya kuko ari inshuro ya mbere izo bitunganijwe yiweza igatororokanya ivyerekeye uburimyi n'ubworozi hamwe n'igurirana ry'abantu.
Rusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Rusansuma nayo izanya kabijya nuko icyishyiramo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikindi nuko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi aba ari amashuri, amabarabara, amavuriro n'ibindi yaba amahoteli.
Iyi rusansuma imaze gusiba gukorwa inshuro zibiri zose nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yavuze ko muciriza mu kwezi kwa munani ibwirizwa gukorwa byanka bikunze. Ibitigiri bya nyuma byatanzwe na ONU mu 2021 byerekana ko Abarundi bari hagati mu gihugu bagera ku miliyoni 12 ibihumbi 251 n'amajana 656. Ibyo bitigiri kandi byerekana ko ibice 13 n'umunani minani kujana muribo baba mubisagara rusansu maheruka muburundi ya kutuka mwaka wihu mbibinu munani mukopze emezu wani kigo istebu eloja ulikaneza jubuja Amerika
urakoze eloja kuri yonkuru muburundi kandi munama nabadanda za wisukari baikura mishira hamisa sumo mkubi giku chuburundi evarisa ndashinye lakie bamwe murabo vikika ya shabuye bamwe murabo vikika mukiza bagaca maboko abarundi abadashoboye gukora ko kazi yabasavye kubivamwo inkuru twateguriwe na Desire Hatongimana
ikibazo cy'isukari mu Burundi gisigara kananira abahinga ku kwezi umunyagihugu aharwiro bibiri abafite umujyango munini bakamenyesha ko atarinzwe biheza ngo imari iyo ibonetse igugwa amafaranga mu 3,300 ku kiro abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera koko kenshi bagura kuri magendo ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi cyangwa arenga ku kiro
abize ko bayitanga igize bombana muri ka kimwe bayitanze n'iyo gasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri hano gasanga bayitanze saa 3 y'ijoro atize subira ngo nke information bayitanga n'ikibazo kuko cy'isukari cy'ikibazo gihamaye rwose hano mu ntara ya Shangozi
ubisanzwe isukari ntitwironka neza nk'uko bikwiye n'ugize arayironka ayironka arinze kujya gutonda nayo icyerekeye ku isoko ho mu badandaza ntugena ngo ubazeyo n'inusu ngo uyironke nicyo gituma ubu byinshi biradupfana nk'ufise imanza yarakeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka
ibyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nibyo byatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mishyira hamwe Sosumo n'ababurumatari barongoye intara zose z'u Burundi Perezida Ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba batashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho bataribonera ko
zemwe ingere mu gihamo mukasinzira uzi kuri mu isukari umwe n'igihugu ariko ararira uri kuravyumva no kwira byo hose ariko aravuga bari kwaje atikira message ukumva ko isinzira bivemwo atabishoboye bamwe Vamo, kwa hivyo nizikitiza kuhinu mudashowe. Tungu wese nda nizikitiza kukinu imana ya muhae. Kuko, ahanua nunga dafisi mana, ahomu saka mwuri mwuri mwitari kwaayu. Nicho kituma mwuri kumikora nari, mwuri mwuri mwitari kwaayu. Mega ni hene nukura mahera. Mwikia misukari, uzo chukira, uchijana, haria, uchura mwiri hera. Chizyo ni heru zwa ufumisi da kuhisi.
Omwe mwara wadanda za varanguri la mwishira hamwe Sosumo. Yamenyesheje umukuru w'igihugu ko bajeje intwaro bamwe bamwe ari bo batuma ubwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite
mwadukariye gose hano isukari ivuye muri Sosumo igana mu ntara ishitseyo abandi bagomba kugigera n'abatwara kubera inkuru y'igitoki bamufata mugaho ubutwaye toni 10 adafatwa ari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa mu tubu ibyo byose biba abo bose bari kubakora nimba koko bahagarariye abenegihugu muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza
intara ya Ngozi ni imwe mu zifite ibibazo byinshi bijyanye n'urudandazwa rw'isukari muri iyo ntara itoni 15 ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara cya Ngozi ibyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntacyosanze kwa musiguri icyo bivako ikibazo kitabamworoheje
isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masasi kubera igisagara cyangoze ari kinini igisagara cyangoze n'icyo kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera bashi bayitanga muri kabeki
n'abyambo rero rimwe uvuze uti izo 15 zatwawe n'igisagara cyangoze gusa n'ibyo biragoye kuvuga
Zahaye igisagara cya Ngozi gusa
inyuma y'izo nyishyu za buramatari wa Ngozi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa Ngozi ataco bamaze
Zeno cyantangi niho ndanani uwe
baburamatari muri nga amwumvise mwumvise cyari cyo buramatari rumuvyeyi gito
uri wawe muhira iyo raso yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeye cyo muguti hari imfura gusa
abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1984 buva kandi kuri iryo shyirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Sosimo ko igihe hazasigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosange yatanze imihoho yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ibyo bazoshikiriza cyo bamurungikira atana kimwe bakuyemwo yasozera iyi nama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegezwa gusarikanywa n'abanyagihugu atamwana n'ikinono mu mwaka w'2022 ushira mwaka w'2023 iryo shira hamwe rimwe rudende rihingura isukari mu Burundi byahinguye matoni 36.5 n'ibiro 190 iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'u Burundi kugira isahirize iyihingurwa mu Burundi ingana n'amatoni 15.5 nk'uko bishikirizwa na Aloise Ndayikengurukiye uwo muyobozi mukuru wa Sosimo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka Zambia, Malawi na Uganda. Intumbero ya Sosumo ngo nuko wohingura buri mwaka amatoni 60,000 kugira abanyagihugu baronke isukari ku rwego rwifuza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Mu gihe hasigaye iminsi mike kugira ngo umwaka w'amashuri utangure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu babyeyi bo mu ikambi ya Rusenda basaba hase kuha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere yuko batangura kwiga. Inkuru y'umumenyesha makuru Vedas Ngabo ari buvira.
Mu gihe hasigaye iminsi igera kuri ine kugira ngo umwaka w'amashuri 2023-2024 utangire, muri amwe mu masoko ndetse no mu maduka yo mu Rusenda ubona ababyeyi batitabira kugura ibikoresho by'ishuri by'abana. Anne Marie Nduwayezu umucuruzi w'ibikoresho by'ishuri aba muri village ya 10 yo mu nkambi ya Rusenda.
Niko baraza cyane kuko amahera atayo bahora bayaronka bapokeye none ubu ntayo, kandi kaye zirazimbye bazirangura zitimbye bakacabura amahera yo kuzigura. N'umubyeyi yaje kugikura yayikora yidoga kwitimbye nawe akeneye amakaye y'abana benshi.
Iyo uganire n'abamwe mu babyeyi bagaragaza yuko nta bushobozi bafite bwo kugura ibikoresho by'ishuri kuko kubona amafaranga yo guhahira abana ari ingorabahizi kuri bo. Nzobona Ipasaver na Misigaro Jean ni ababyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bafite abana bajya ku ishuri, basanga ishyirahamwe rya ASER ryari rikwiriye guha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira ku wa mbere tariki ya 4 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2023.
Dusaba yuko amakaye na niforome z'abana byotangurana n'umwaka wo gutangura ku mashuri kugira ngo ntibabiduhe nyuma abana bamaze kwirukanwa ku mashuri kubwo kubura ibikoresho.
Ibyo mwigisha icya mbere na mbere nosaba ni uko borungika ibikoresho by'abanyeshuri hakiri kare kugira abana baronke amakaye n'amakaramu n'imyambaro yerekana ko ari abanyeshuri. Ubundi bw'abakongomani bo kuko bafite amafaranga baba bamaze kubibagurira ababyeyi bagaca batonda bafite iyo myambaro y'ishuri.
Kubera ubutinda guhabwa ibikoresho by'ishuri kugaragara muri iyi nkambi, abarezi bavuga yuko bigira ingaruka ku ireme ry'uburezi kuko bibagora kwigisha abana batagira ibikoresho by'ishuri. Bigirimana Musa ashinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Rusenda yemeza yuko hari igihe amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri ASER atanga ibikoresho by'ishuri ku bana b'impunzi umwaka w'amashuri ugeze hagati.
ASER irakunda gufasha cyane mu gutanga ibikoresho by'ishuri ntawo bigeha, ariko ikibazo cy'amakibonekeza ni uko bama babitanga igihe gisani cyarengeranye. Ishuri ritanguye mu kw'icyenda ikaza kwibuka gutanga ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa kabiri, kwa gatatu, ari n'igihe bagera mu kwa kane bariko barabitanga.
Nubwo biruko hari bamwe mu bana b'abanyeshuri bajya gukingirwa, abandi nabo mu biruhuko bagakora ubucuruzi kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri.
Kuri utwo dutore n'udutomate naragenda kubadirisha bakampa madudu, mwayo madudu ndose nkacanza nkahuza madandaza ubwo bufundose. Inyungu narayiguzemwo dukaye ndagura utuniforome emwe narashoboye kwitagira inyene ngene nzotangura ishuri.
Twagerageje kuvugisha ASERI kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batarahabwa ibikoresho by'ishuri, kandi umwaka w'amashuri 2023-2024 uzatangira ku wa mbere ntibyadukundira. Gusa umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Iranzi Olivier avuga yuko icyo kibazo bakigejeje ku mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri ASET.
Kakindero cy'abana kibandanse, ariko uko uno munsi tuvugana nuko ASET imaze kwikoresha inama ikemeza ko umwaka w'ishuri ku bana b'amashuri y'intango ugiye gutangura, mugabo gushika ubu nta buryo buri ku meza kugira ngo ushobore gufasha abanyeshuri mu gihe action aid igejwe ikibazo cy'indero mu nkambi yo yemera ko ishobora gukora icyo gikorwa mugabo kwikora nacyo atamahera ASET ayiha, nicyo gituma yamaguye mu ngorane yo kuzana ibikoresho hagati y'umwaka.
Uretse kuba aba banyeshuri bafite ibibazo by'ibikoresho by'ishuri, abiga amashuri yisumbuye nabo bavuga yuko bafite ikibazo cy'uko bishyura amafaranga y'ishuri. Mwamenya yuko hashize imyaka irenga ibiri abanyeshuri biga amashuri yisumbuye mu nkambi ya Rusenda bishyura amafaranga y'ishuri bitewe n'uko ASER yababwiye yuko ifite amikoro make. Vedaste Gabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tugushimire Vedaste. Muri Gabon abasirikare batangaje ko bakuyeho ubutegetsi bwa President Ali Bongo Ondimba yaramaze imyaka 14 ku butegetsi ikudeta yindwi ibaye muri Afrika muri imyaka 3 irangiye mugenzi wacu Venice Nshimiyimana yavuganye na Professor Paul Kananura umuhinga muri politike mpuzamakungu n'umutekano aba mu gihugu cy'u Burundi
ikudeta yari itegerejwe ngira ngo niba mubona ibyo nari nanditse n'ikinyamakuru cyo muri Maroc mu kwezi kwa 11 mu 2021 nari navuze ko ibihugu bitatu byo muri Afrika yo hagati bizagira ingorane ngira ngo nibyo byari birimo nyuma ya Tade urumva ko nabo bamaze kubigira byari bitegerejwe
abasirikare kuki basheshe ibyavuye mu matora aho gusaba komisiyo ibishinzwe gutangaza amajwi ya nyayo
oyo ubwo nuko bagize ngo bakore kudeta cyane cyane ko uyu mu general Brice Ngema wakoze kudeta ari nawe wabaye president asimbuye nyirabume urumva yuko ari iby'umuryango ukomeza nubwo abaturage babyishimiye cyane kuko n'ubundi bari bamaze igihe mu bibazo by'ubukene no kuba bafashwe nabi kandi igihugu cyari gikize ntibasaranganye umutungo w'igihugu bose
nkuko bivuga ikudeta abanyagabo bayakiriye neza bamwe baravuga ko ari umunsi ubwigenge nyabwo president Ali Bongo nta kanunu yari afite ko abaturage batamwishimiye
ngira ngo urabona ko yararwaye yagize ibibazo byo kugira AVC bituma bimugabanyiriza ubushobozi bwo kubasha kuyobora nika igihugu kitari kiyobowe urumva ko n'abaturage batari babyishimiye gusa nk'aho bayobowe n'umurwayi udashoboye akazi neza udashoboye kuba yabatekerereza utagifite n'ingufu zo kurangiza imirimo ashinzwe ni nayo mpamvu ngira ngo bimwe byabashimishije icya kabiri umuryango w'umaze igihe kirekire utegeka ku buryo imyaka 55 ni myinshi bari barambiwe
ibihugu byose biberamo za kudeta mu burengerazuba bwa Afrika ni byahoze bitegekwa n'ubufaransa mu gihe cyagikolonize bisobanuye iki
ubwo bisobanuye ko abafaransa bitwaye batitwaye neza mu rwego rw'imiyoborere ya Afrika cyane cyane ko bagiye bashaka kuyobora ibya politiki n'iby'ubukungu kandi bakabyitwaramo nabi bashyigikira abantu bayobora nabi bafata nabi abaturage ibyo ngibyo rero byatumye mu bihugu byinshi ubu ngubu bashaka nabo kugira ngo bikize abo bayobozi bashyizweho n'abafaransa cyangwa bakorana n'abafaransa bikize n'ubufaransa nabo bigenge bagerageze kwirwariza babone uko bagira bagabana inyungu z'igihugu cyabo cyane cyane mu by'ubukungu n'ubutegetsi
mu ijambo rye atabaza ku mbuga nkoranyambaga Ali Bongo yavuze mu cyongereza kuki atavuze mu gifaransa
buriya nuko akeka ko abafaransa ari bo bashaka batanguranwe kugira ngo bitazaba nko hariya muri Afurika y'uburengerazuba kugira ngo bamukureho kuko amatora yaramaze kwiba yari buze guteza akajagari muri Gabo ibyo noneho bikongera ikibazo ku bafaransa no ku nyungu z'abafaransa bifuje ko uko gukora kudeta bikuraho ako kajagari hagati aho ngaho inyungu zabo zigakomeza kandi n'impinduka ikaboneka muri Gabo
iyi nkubiri ya za kudeta izahagarara cyangwa se umuyaga uzakomeza
umuyaga uzakomeza kubera ko abayobozi bahari bayobora nabi bayobozi igitugu kandi bihariye ubukungu bwose bw'igihugu iyo rero wihariye ubukungu bw'igihugu abaturage bageraho bakagusarana bakakuvudukana bakakwirukana ku buyobozi ibyo byaba bidashoboka bakitwaza cyangwa se bagashyigikira abasirikari babikoze
aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radio Ijwi rya Amerika dushimire abagize uruhara bose ngo aya makuru tuyabashikirije kuri mikoro mari kumwe nanje Fideni Yongabo uwegeranirije amajwi arushira hamwe ibi biganiro ni Geoffrey Mutagoma ku izina ry'abagenzi banje bose ndabifurije ibihe byiza ndabasaba kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mu kurindira mugire ibihe byiza n'amahoro.